Iyi muve ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio indwi i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa gatanu mu kiganiro muri Isanga nk'uko bisanzwe tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi rero inyuma y'iminsi irenga cumi bari bamaze bafunguwe abana b'abakobwa batatu bari basigaye bafungiwe mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi ku byagirizo byo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure bararekuwe iby'agateganyo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abo bose barekuwe bakaba barindiriye kuburana ni batanu. Mu miryango yabo baranejejwe kubona abo bana babo bararekuwe, ariko basaba batakamba ko abo bana bobandanya kwiga mu kurindira ku kibazo itoregwa inyishu ku rwego rw'ubutungane. Nibyo tugiye kuganira ku uyu munsi mu kiganiro muri Isanga. Tubahaye ikaze mushikirize ibibazo n'ibyumviro. Nimero ni yayindi ni 1 2 0 2 4 4 1 icenda icenda gatatu rimwe. Ikaze mwese
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika. Munsi ni umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigemeye mu kiganiro dusanzwe tubashikiriza muri Isanga. Inyuma y'iminsi rero irenga cumi bari bamaze bafunzwe abana b'abakobwa batatu bari basigaye bafungiwe mu ibohero ry'abana b'abigeme rya Ngozi ku byagirizo byo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'ishure bararekuwe by'agateganyo ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Abo bose rero barekuwe bakaba barindiriye kuburana ni batanu. Mu miryango yabo baranejejwe kubona abo bana bararekuwe, ariko basaba batakamba ko abana babo bobandanya kwiga mu kurindira ku kibazo cyabo gitoregwa inyishu ku rwego rw'ubutungane. Nibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi rero mu kiganiro muri Isanga. Tubibutse ko nimero ari yayindi nyene mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 1 3 1. Ndasubiramo nimero mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 1 3 1. Twagerageje rero gutumira umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi mu byerekeye indero n'inyigisho umushingantahe Nestor Musafiri, akabo batazira DPA, ariko ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi. Twagerageje kandi twatumiye urunani rw'ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB, riyobowe n'umushingantahe Jacques Nshimirimana, mutumire wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye kandi n'umwe mu bavyeyi babo bana, umushingantahe Karenzo Cleophas batazira barenga, nawe nyine tuza kuba turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze rero mwese mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro ku rubuga rwa Facebook canke mu guhamagara ku murongo wacu wa telefone.
Thank you. Nzuti mukurikira ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,300,220 kilo F 15,600,675 na kilo F 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo F 15,180 na kilo F 13,603 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo F 15,460 na kilo F 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika nkuko twabwiye rero turi ko turaganira ku kibazo cy'abanyeshure bagize ikibazo mu kwagirizwa ikosa ry'uko baba barafuse ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo by'amashure, ikosa bahaniwe mu kwirukanwa ku ishure, ariko abavyeyi babo babandanye gutaka mbabasaba yuko bore kugwa kubandanya biga mu gihe bo bariko baragerageza kurindira niba bazoburana kuri ivyo bibazo kuri ivyo byagirizo bagirizwa. Twatumiye umwe mu bavyeyi babo mushingantahe Karenzo Cleophas, tukaba twatumiye kandi n'ishirahamwe riharanira neza y'igwaruka mu Burundi naryo nyene rikorera haranira ku neza yabo mushingantahe Jacques Nshimirimana. Tuko turagerageza kumurondera ku murongo wa telefone. Twagerageje kandi nkuko twababwiye gutumira umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi ku vyerekeye indero n'inyigisho mushingantahe Nestor Musafiri, ariko twamukenye ntiyadukundira kuja kwitaba ikiganiro c'uyu munsi. Reka twakire umutumire dufite muri kano kanya mushingantahe Karenzo Cleophas, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Turumva ko ikibazo cy'abana muri iki gihe kuri mwebwe cyifashe gute, wodubwira muri make ku badaheruka kumva amakuru yabo n'amakuru yaho ibintu bigeze, byifashe gute ku bana banyu?
Kwa bana bacu twebwe nk'ababyeyi turashima ingingo yafashwe na Prakiringozi y'uko yiriwe ateguriye, ariko mugabo twatwumva rwose ko bitubabaje kubona batiga ibyo bintu rwose nibyo byahangayikishije cyane.
Ego ego none mwa bamwe arashikiriye nyene abayobozi b'ishure kugira ngo mubabaze ingingo yabo uko imeze kwihagaze kubijanye n'ubutungane cyangwa kubijanye n'ishure, bo bavuga ngo iki?
Neza yewe ngari kwa mbere najyanye n'undi witwa Mazwa Rugamba yewe uri muvyeyi twadusangiye dusanga icyo kibazo, turashikira DPE umuyobozi mukuru w'indero mu Kirundo yabusomeye ingingo ntibariyijana na kangahe yuko umwana yarindiye yonona ibitabo by'ishuri ko adasubira kwiga, hanyuma dusanga abo bene ba nyirabayazana bo kubibyerekana no kubishyira abona by'ayo mafoto yatutanganije bobo dusanga bariga, hanyuma turabarungi bikatigenda namwe murabe kuko babemerera mwigane nabo, hanyuma ene baciye babirukana ngo nimutahe mwebwe barabirukanye abo bose bake babirukana. Umuyobozi w'indero yarabugiye kwigi yaraduhakanye.
Mwaramushikirije none ku bijanye n'ubutungane ivyo mwifuza ko vyokogwa canke ivyo murindiriye ko bikogwa, vyo yashikirije iki
ku bijanye n'ubutungane? Yatubwiye ngo tugende tuzane impapuro babarekuriye ko izo mapuro twarabyizanye, ariko abanya pati yapfuye mwenya twabuye turindiririye ngaho twarabuze dukire nayo tumi.
Ego none muri kano kanya ku bijanye n'ubutungane ubaserukiye mu butungane ababwira yuko hagiye gukurikira iki canke murindiriye ko hokogwa iki?
Nukuri niwa duturikiye imbere y'ubutungane duherukana uwo munsi, sinzi nahaba sanabyo nzi, ariko mugabo twebwe ku cifuzo twifuza ko iyo ngingo iyo ari yo yose yofatwa yanarya bababwira ati nimugende muzokurikiranwamo muri muhira bari hajya ku ishuri n'ubundi baba bari iwabo niho n'umwanya uwo ariwo wose babakena ati ninjine tubaba dukindi boca baronka bavuga name akariko bariga nta nico babaza kandi rero nico nagoye baragitse bakiye ku ishuri andi basigaye babaraba ntibabaraba kumwe bose hamwe ntibabonana kumwe hariho babaza babaraba ati ehe babandi ibe babandi bajya mu babandi bigenda n'ababaza bujya barakomereka cyane aba bana
cyane rwose birumvikana ko tamahoro bafise ko n'abatari ko bariga abandi babandanya biga none ku bijyanye no ku zindi ntara hoho boba bo kwemererwa kwiga canke bahanywe ku rwego rw'igihugu byo mwumva ingingo y'ukubirukana igera he
yewe uko yari tubwiye ntabwo byadusigira uko ari ku ishuri gusa yabaye ku rwego rw'igihugu twabaye tugakambakamba bagira neza bagakuma batujyana mu bintu bye niwe mbere mbona ko abifata nko mu rwego rw'igihugu kuko yatubwiye yuko usubiramo ari uwo mu mwaka kuva mu mwaka wa mbere gushyika mu mwaka wa gatandatu ntabwo urengeje kuva mu mwaka wa gatandatu kuko batarimo kandi nabo n'abarabye nabo nyine ni uko amashuri yiwe batangura ari batoye nabo nabo bari batoye cyane ntacyo bazi nshaka kubivuga nka hirya ya politiki kandi abo bana ntabyo bazi ntanibyo natwebona nibyo tujyamo
murakeka harimo umurongo wa politiki kuri ibyo byagirizo
uko ndabibona mbona umenga bababwira nk'ibya politike kuko ntibyumvikana abo bana ntabwo bakoze nta nibyo cyambona umenga nkeka ari umuntu yabigize ashaka kugura ibyo ushyiramo bya politike
none tuvuganiriye gato kuri icyo kibazo kumva ari cyo bagifite intumbero ya politike murakeka ko abo bana banyu bahenzwe cyangwa ari umuntu nk'uko ubivuze ariko aragerageza
ahubwo uko biboneka uko bimeze ibyo bitabo ntabwo byagiye ari bishasha bibaza yuko byaraje byarajutanganijwe kuko amatwi ansumira ibyo bitabo bajye bimwe babikura muri bisekanyinya umwaka w'indwi utagihari ibindi babikura muri bisekirinde umwaka w'indwi utagihari uratwana mu 1995 yigeze kuri ibintu by'intu bye by'imigumuko bashobora no kuba babigize icyo gihe n'iyo migumuko kuko abana babahaye ibitabo ntibarindiwe no kubereka ndi nta nubwo byari bishasha nta nubwo abana birabye kena babagize neza umwana udamubaza ndamwitondera none ubu ibintu arandahira kwishwi byewe sinogira kebyo kandi urabitwatagira neza kandi n'abandi kandi abantu baba bamaze no kubona nyibye bazi ko baca babyagirizanye baba aribo babikoze baba nahegeye ko byagirizanye
murakoze cyane mushinga ntaye Karenzo mugume ku murongo mudukundiye tubandanye ikiganiro ndabwiye ku murongo yuko twaronse umushinga ntaye Jacques Nshimirimana akari we muyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira ineza y'abana mu Burundi umushinga ntaye Jacques Nshimirimana turabashimiye gufata kano kanya kuganira natwe kuri iki kibazo kaze mu kiganiro
murakoze cyane
kuri mwebwe iki kibazo cifashe gute kubataragitegera neza cyangwa kubataheruka kumva makuru yacu ikibazo cifashe gute ko ababyeyi bavuga bati turashima ko abana barekuwe ariko turifuza ko babandanya kwiga bifashe gute muri kana kanya kuri mwebwe
uyu munsi ko ikibazo cifashe nuko by'ukuri biboneka ko hari ubwoba bwinshi mu banyeshuri kubera ko ibitabo biba birimo ayo masanamu yafutanganijwe biba bikiri byinshi mu mashuri ibyo bigaca bituma abana baba basanzwe bafite ibyo bitabo canke umwana babona yuko igitabo gisanzwe carafutanganijwe agumana ubwoba yiyumvira ati umunsi nzoba ndagitanze canke igihe bazobona yuko isanamu irimwo ifutanganijwe bishobora kuntera ibibazo ivyo rero bigaca bituma abana benshi bahitamo kunyegeza ibyo bitabo kubera ko iyo babinyegeje cyangwa babitaye bituma bahanwa na bimwe twita regimentaire bahanwa n'amategeko y'ishuri gusumba yuko baza guhagarikwa n'inzego z'ubutungane ikiboneka rero ni uko hari ubwoba mu bana ariko kandi ubwoba bufite icyo buva ko kuko bamaze kumva nk'iba bibaye nk'aho mu kirundo bakumva izwi gitega bakumva ibyabaye mu 2016 bamwe muri abo bari mu windi bari bakiri mu mashure y'intango n'uvuga hafi mu mwaka wa kane ko bacimwo imyaka itatu ibyo byose bicaye batera ubwoba bigatuma mbere hariho n'abadashima kwakira ibyo bitabo uyu munsi
birumvikana none kuri ico nyene ubwoba bw'abo bana nko kuri mwebwe hoko gwiki kugira ngo abana kumbure bumve yuko bashaka kubandanya biga atakwikekana atahugira ubwoba mubona hoko gwiki kuri ico kibazo neza na neza
kimwe mu byokogwa ni cyasabwe n'abashinga amateka mu mwaka w'2016 igihe basabira imbabazi abana bashika kuri 21 bari bagirijwe kicaha cyo gufutanganya ifoto y'umukuru w'igihugu bari basabye yuko ibitabo byose byamaze kononekara byo boraba abajejwe imbere boraba ingene bikugwa mu mashure kugira ngo ntibisubire kubandanya biteranya abana n'abayobozi n'abarezi ibyo mbere bikaca binatuma habaho imigwi ku mashure ijejwe gukurikirana ku munsi ingene abana bakoresha ibyo bitabo cyangwa uko bitabo byononekaye ko murabona n'igitabo gica mu minwe y'abana benshi cyane uyu munsi aba bari mu mwaka w'indwi bariko barabikoresha ababikoresheje mu myaka itatu bageze mu mwaka w'icumi ushobora gusanga uwagikoresheje mu mwaka uheze yaracononye ntibabibone uwinjiye mu mwaka w'indwi batakimushikiriza nawe ntarabe ko yasa n'amitafutanganijwe ugaca usanga niwe wagiye kwitirirwa yuko icyo cyaha yagikoze rero twe twumva yuko ibyari byasabwe n'abashinga amateka mu 2016 kuko nagira nibutse yuko hari hagiyeho umugwi w'abashinga amateka wagiye gukurikirana iki kibazo ukagira mbere n'ico usabye leta y'u Burundi cyane cyane ibyo kugira imbabazi abana kandi murazi ko baciye babagirira imbabazi abana bose 21 ibyo bitabo bivanwe mu mashuri babirondere bive mu mashuri hanyuma abinashobotse umwana wese bamushikiriza igitabo ciwe anasinye yakira ico gitabo bamwereke bati tugwaye igitabo kitanditsemo na hamwe ujye kidusubize kitanditsemo na hamwe ico ni igikorwa coroshe cyane gikorwa n'abigisha cyangwa abajejwe ivyo kubika ibitabo ku mashuri bamwe twita ba bibliotheque umwana akagenda agatora igitabo cyangwa agitora kwa professeur de discipline akagisinyira hanyuma igihe umwaka uheze akagarukana cya gitabo akaba ariho baca baraba yuko igitabo kimeze uko bakimuhaye igitabo kitononekanye naye handi bigumye ku biri bizoguma biteranya abana n'abarezi bigume biteranya mbere no mu gihugu cyose kuko murabona ko ari ikibazo abanyepolitike baciye bafatira ko kugira ngo bakigire ikibazo cya politiki kitari cyo
kuri ico nyine twariko turaganira n'umushinga nta karenzo yuko hashobora kuba harabaye intumbero ya politiki abantu ugasanga baraguye mu mporero ku bijyanye na politiki ni kuki none bokoresha uwo ari we wese bafise inyungu za politiki yobatumbire gukoresha abo bana turibuka ko byabaye muri 2016 nk'uko babivuze mubona iyo ntumbero ya politiki yoba ifise izihe nyungu ku uwo ari we wese ariko aragerageza gukoresha abo bana
bo simpava kumbure ndabishura uko mwarimu bwiteze kuko n'ikibazo kijana handi hantu ariko inyungu za politike zose ziba zirimo rero murazi yuko ababa bakina politike inzira yose ashobora gucamo kugira ngo kumbure aremereze uwo baba bariko barahangana mu bya politike arayicamo uyu munsi nk'iki kibaye ikibazo cy'igihugu cyose ugasanga ibitabo byose mu gihugu cyose abanyeshuri barenga 100,000 bose bagiraniye ikibazo n'ubutegetsi murumva yuko inyungu ya politiki kumbure kuwo babyifuza ko bitera ikibazo hagati y'ubutegetsi n'abanyeshuri inyungu ya politiki birimo kuko usanzwe nka leta ifashe ingingo yo kwirukana abana 2,000-3,000 bakaja mu ibarabara hafashwe ingingo ntizafashwe mu bihugu bibanye mu myaka 1998 habaye ikibazo nk'iki nyene hari abanyepolitike bari inyuma yavyo bagahindura amashure arenga 8 bakayagira ubusho bagafungira abana barenga 2,800 murumva yuko kiba kibaye ikibazo cya politiki kiri ku rwego rwo hejuru rero inyungu za politiki zose ziba zirimo ariko sinifuza yuko twinjira cyane ngaho aho twebwe tuba duhagaze ni ku nyungu z'abana kuko ingingo ya gatatu y'iki twita reglement scolaire y'amategeko agenga amashuri irategekanya yuko ku ishuri ari ahantu umwana aza kwigira kubana n'abandi akahigira les valeurs. Muri iyo ngingo bavuga yuko aza kuhigira les valeurs zimene muri izo valeurs umwana aza kwigira ku ishuri niho bamubwira bati iki kirazira iki kiremewe, kandi kugira ngo umwana urinde umufata yuko yananiranye nuko waragerageje kumuhanura ukamubwira ugasubira ukamubarira ukanamuhana mbere bisanzwe munyuma ukabona yuko umwana afite indi ntumbero yo yinyegeje inyuma ituma akora icyo kintu. Aho niho heza rero ugafata ingingo ziba zitegekanwa n'amategeko zihanitse zituma umwana asubira ku murongo, kuko igitabo cyonyine turetse n'ifoto y'umukuru w'igihugu kwandika mu gitabo kitagenewe kwandikwamo iryo nikosa rihanwa n'irega masikorere. Umwana baramukura amanota mu mbere, umwana baramutuma umubyeyi, umwana baramwirukana mbere burundu akamubwira ati iri shuri ntuzosubira kuryigako. Mbere binabaye ngombwa bakavuga ati uyu mwana icyaha yakoze nimba yateye ubuyu umurezi agakomereka uwo mwana nta na hamwe yemerewe gusubira kwiga ku butaka bw'u Burundi. Ibihano nk'izo byama byafashwe ku bana bafatagira indero. Rero nuko none igitabo ubwacu nikosa ihanwa n'iyo reglement scolaire yeswe konona ifoto y'umukuru w'igihugu. Abo bana rero bacinjira mu mwaka w'indwi, bamwe bajejwe ibyigwa bya civisme nibo baba bajejwe kubanza kubabwira bati ibyemewe n'ibi ibitemewe n'ibi. Ariko kandi mumenye ko umwana aba ageze mu mwaka w'indwi n'umwana bamaze guca ubwenge, ntashobora kuvuga ngo iyi foto nayitiranije umwana abageze mu mwaka w'indwi, nashobora kuvuga ngo ibi ngo nihenze. Erezuma kubo bagiye bagirizwa icyo cyaha bose nta n'umwe yavuze ngo nabikoze nihenze ngo uyu muntu atawe namenye, bose bavuga yuko batazi iyo byakorewe. Icyo rero ni igikorwa cy'abarezi bajya bigisha civisme abana bagishika mu w'indwi nibo organize amaseyanse dukoze ni morale. Abana babwire bati muze mu tinyi binini ni umurezi mutegeze kumuramutsa gutya, kandi bace bana jano ku ruhande rw'abarezi nabo ko ari abarezi nabo usanga batigenza neza. No muri iki kibazo cya gribuyage turakekeranya yuko bashobora kubaho n'abarezi bashobora kugira iyo myifato kugira ngo bateranye abana n'ubutegetsi bateranya abana n'abajejwe ubutungane. None ubu nimba ari umurezi abajejwe kwegeranya ibyo bitabo akari wabibika akagenda akinyegeza ahantu akabyandikamo, bukeye mu gatondo acavuga ngo ni mwebwe mwabana mwabikoze, ninde azomenya ko ari abo bana canke ari uwo murezi? Kuko urabona iyo hageze kubahagarika amatohoza ahera ku bana, ntawiyumvira kuja guhera ku barezi ko bari abarezi bashobora kuba bari inyuma y'ibyo. Nico gituma by'ukuri icyo ari ikibazo gikwiye kwigwa neza cyane, kandi icyoza gikura mu nzira iki kibazo cya gribuyage ni uko ibitabo byose byamaze kononekara cyane cyane byononekaye mu mwaka w'2016 byovanwa mu mashuri, hanyuma hagatangwa ibitabo bishasha umwana wese mu kwakira igitabo bakakimwereka mbere na ya sanamu itera ibibazo bakayimwereka bati iki tukiguhaye atakintu na kimwe cononekaye. Umwaka uheze umwana akagisubiza basanze yarononye ya sanamu cyangwa yarononye n'igitabo ubwacu, umwana akabihanirwa. Abana barakora amakosa kandi bayakoze amategeko arategekanye ingene bahanwa.
Amategeko nk'uko bivutse arategekanyijwe, nk'uko ngerageje kuganira n'umushinganahe Nestor Musafiri, umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi mu byerekeye indero n'inyigisho, ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi, ariko nganira nawe yavuze ko amategeko atomoye neza kandi yuko kuba abana barirukanywe ari ingingo y'uko rwego rw'inyigisho. Iyo ngingo yo kubirukana muyivuga ku iki ko aba babyeyi batakamba bavuga bati kumbure bubandanya biga mu gihe ubutungane butarashira butaraca urubanza rwabo, mwe mubivuga ku iki?
Nibaza yuko hoba habayeho kumbure kwihenda gatoyi kandi ibyo birashika, ariko ubundi nk'ikibazo nka kijya kiba cyamaze gushika imbere y'ubutungane, ubutungane bukarekuriza agateganyo abana nk'abajya ni ukuvuga ko gushika ubu bajya abana n'abere baratera gushika igihe ubutungane buzaba bufashe ingingo yuko abo bana bagirizwa bijya byaha no kuvuga yuko iyo ngingo y'umuyobozi w'indero yari iko yahubwo kudinyuma n'ingingo izoba yafashwe n'ubutungane ko abana bagirizwa bijya byaha kuko uyu munsi abana baba bakiriko baraburana abana ubutungane buba bwabonye ko bashobora kubandanya bidegenza no kuvuga muri uwo mwidegenzo harimo n'umwidegenzo yo kuguma ku ishuri gushika igihe biba bibonetse yuko bagirizwa cacaha co konona bya bitabo rero aho twibaza yuko kumbura iyo ngingo abajejwe inzara bazoyisubirako kandi murabona yuko ari ikibazo cari camaze gushika ku rwego ruri hejuru cyane twibaza yuko aho cari cyashitse nabo nyine bariko barabikurikirana kugira ngo abo bana ntibahave barenganywa ubutungane butarabacira urubanza kuko n'ikibazo kiri imbere y'ubutungane
umushinga ntahe Musafiri we yavuga ati kubibaraba bafashe ingingo ku rwego rw'inyigisho reka twumve inkuru mu genzi wacu Jean Bosco Ndarurinzi yaduteguriye mu ndwi iheze aho abo bana bari barekuwe muri iyo nkuru ubaserukira imbere y'amategeko yaragize ica shikiriza kuri iki kibazo nyene reka tuyumve iyo nkuru hama turabandanye murakoze
Aha ni muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo abavyeyi abana n'ababanyi ba Ngabire Eliane umwe mu bana baronse umwidegenzo w'agateganyo bari bamurindiranye igishika Chiza Michelini nawe nyene arashitse mu muryango bari bamutegereye kugira bakumburukanye inyuma y'iminsi irenga 10 afunzwe.
Foresha. Baragufungura. Ndudomeye ko tushaba.
Foresha nabi.
Michelini.
Mu muryango yose y'abana kwari batatu bari basigaye bafunzwe muri ndwi bari bahagaritswe karakanya muneza
emwe turimo turavuga ati muraga heza agirwa imana nishima nuwo muntu mwagize emwe imana izo muheza gire cyane nuwo muvye abarekuye emwe imana muheza gire
nukure turishi nta nico twumva dufise tuzoha imana imana ihabwe icyubahiro nukuri twari tuzi ko batazogaruka ariko nukuri kubona tubabonye imana ihabwe icyubahiro murakoze murakize neza ababyeyi
ibintu biranezerewe rwose birahembaye hari rungu urabona aho kana konga ukajya nujya hetse abose bari n'abana buwo ubu yava ku ishuri agashyira akamufasha no kubakarabisha cyakaje no kuboma ariko urabe nk'ubu aca mutamwira ko gahinga kaide
ako kanyamuneza baragasangiye kandi n'abashingwa manza bariko barabakurikirana Maitre Prosper Nyanzira ni umwe muri bo
ibihugu byabo yadukire kanyamuneza kuko n'abana ubona yuko naho bari baragirizwa ibyo byaha ari abantu ubona kumengo barafite kazoza kuko abo bana bose nibo ibyo bitabo byanditswe ko nukubwira mu gifaransa mwemwa nibo bari responsable y'ibyo bitabo amambere umwe muri bo ni icegera cy'umukuru w'ishuri ryabo biga mu y'indwi rero n'akanyamuneza ntangere na cyane cyane kuko tubona nabo nyine ariko baramwenyagura
uwo mushingwamanza arashima ko barekuwe kugira babandanye amashuri ni icyifuzo asangiye n'ababyeyi babo bana
iri cyifuzo nyamukuru y'uko gikomeye nuko bose bera ku ishuri kuko aba a nibo bajiji beje nibo bamenyesha amakuru beje nibo bamustanteri beje none batariko bariga bazo tacho mari
tubasabira amahoro kuko boronka amahoro bagasubira ku ishuri nk'abandi bakikana n'abandi ehego bagatera imbere nyine bakaguma bi mugabo kandi ibintu ndimo ndababwira ni kubera huko ntibazosubira inyuma kubera ibibazo abandi bari mu bibazo nabo batabikoze ababyeyi bari ya nyene abarezi babo bakasubiriramo kubera batabyize bakasobora bakamenya nk'abandi bakimukira mu munani ibyo rero nje twabasaba Imana izobahezagire ibaho umugisha
abana batatu Micheline Eliane na Belize barekuwe bari bahagaritswe ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu na parke ya Kirundo bakurikiranwa ku cyaha cyo gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu iri muri kimwe mu bitabo bakoresha mu kwiga bose hamwe barindwi abigeme batandatu n'umwana w'umuhungu umwe uwo muhungu yaciye arekurwa kubera ko atari bwakwize imyaka yo gukurikiranwa ku cyaha n'ubutungane nyuma yo kumvirizwa batatu barahawe kwidegembya by'agateganyo sentare nkuru ya Kirundo imaze kubyihweza ishinga ko aba batatu bubandanye bakurikiranwa bafunzwe bagiye guhabwa umwidegembyo w'agateganyo nk'abandi bavuye mu ibohero ry'abana b'abigemejyangozi aho bari bungururijwe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
rakoze Jean Bosco yaduteguriye inkuru ku by'ukuri haracari kibazo cuko ishure ryo ryafashe ingingo rivuga ko ubutungane bwo gukora akazi kabo ariko ko kuri bo bafashe bamaze gufata ingingo abandi bati oya reka mubanze murindira ubutungane bufata ingingo mbere yuko mubirukana haracari kibazo ca cuzotangura gutanga ingingo kugira ngo aba bana kumbure tumenye kazoza kabo tumenye icokorwa kugira ngo kazoza kabo ntigapfe ntigapfe busa ikibazo kiracahari reka mbere yuko tubandanya n'abatumire ndabwiye ko ku mirongo ya telefone abanywanyi nabo nyene bifuza gushikiriza ibibazo n'ivyumviro kumbure ya mushinga nahe nshimira Imana turakugaruka ko turabe impanuro kumbure mwo habavyeyi kucokorwa n'abavyeyi kumbure twokumva ico bo bifuza ko cokorwa tubandanye ku murongo wa telefone twakire uwitwa Janvier Janvier amahoro neza
amahoro
murahora komeye
yego yego
cyumvira kuri iki kibazo
iki kibazo alo
uyitwa kumva
yego iki kibazo tumaze iminsi tucyumva none ikibazo niyo ufite batubarize uriya muntu ushinzwe irirasho arabigagaho afite ubwo babwiki afite ikihe kibazo ko atemera abana ngo basubire mu ishuri none ikibazo none ko mvuga ko bagomba kuzana impapuro barekuriweho ababyeyi b'abana bakazitwara ku ishuri bakazimushyira akareba akurumva ku maradiyo hose byarazengurutse baravuga ko abana bari ko by'agateganyo nta kibazo babahaye kwidigembya gakeya bisanzwe mu gihe ubutungane bukibakurikirana kubera iki atemera ko abana basubira mu ishuri sinzi nimba aho ngaho mwamutumiye hari agashobora kuba yansubiza noneho hari ikindi cyifuzo nanone mfite hariho ukuntu mutumira w'umuntu noneho akavuga kuri radiyo nk'uko nguku mugahita mumukuraho noneho ugiye kumusubiza akamusubiza ariko mu buryo ki nawe yakagombye kugaruka kuri telefone akagira ikindi kintu atanga wenda nk'iyo mumubaje ngo se ufite gihamya cy'ibi bintu akavuga ngo yego undi nawe akaza akamubwira atereka nta gihamya arabeshya ugasanga undi mwamukuye ku murongo yagiye nta gihamya mu by'ukuri gihamya yatayivuze cyangwa se n'uwo muhakanyije nyine ngari kumusubiza nawe nta mu by'ukuri ntasobanura ibintu bizima bigaragara ahubwo akabipfundika gutyo kubera ko azi ko wa undi umubajire ikibazo atekira ati kiri hafi aho ngaho mwamukuye ku murongo sinzi niba mwajya mureka ukabahuza none ikindi kibazo mfite wenda umuyangane kukuvangira gato y'umunyamakuru kuri ko radiyo ijwi rya Amerika zihoye na BBC zitacyumvikana kuri ku butaka bw'u Burundi ubu nk'iki kiganiro kiri kumvwa n'abaturage bari hehe bari mu Burundi bari hanze y'igihugu cy'u Burundi n'abari mu Burundi aho bari kuvugira hehe
yego ntereye kwica kibazo babajije twebwe kwica urya Amerika mu bisanzwe turavugira ku mirongo migufi ya shortwave turafise mirongo ishike 5 bashobora kutwumvira ko mu Burundi baratwumva kuri iyo mirongo ya shortwave nubwo rimwe na rimwe usanga itumvikana mu birere bimwe bimwe ariko mirongo ya shortwave metero 19 21 22 31 ni nyinshi dufise mushobora kutwumvira ko kandi murashobora no kutwumvira abari mu Burundi cyane cyane ku rubuga rwa Facebook barashobora no kutwumvira kugira kuri site yacu internet kandi barahamagara baracabandanya bakurikirana nk'uko mubyumvise nabo bari mu mashyirahamwe yigenga aba babyeyi turi kuvugana nabo baratwumva ku mirongo migufi
ni byiza kabisa ntabwo nakumva ukuntu umuntu afungira radiyo mpuzamahanga ubuse yareka radiyo mu gihugu ikaba ari yo ishaho ikiganiro nk'iki ngiki ubwo uwo muntu aza kunsubiza impamvu uriya muntu afite ubwoba bwo kureka abana ngo basubire mu ishuri leta yaramubujije cyangwa se n'ubundi bwoba afite we ku giti cye Adusa kudusobanurira.
Ntiyashobye kuba mu kiganiro cy'uyu munsi ariko je kubganje navuganye nawe kuri uno munsi yaratubye ko adashobora kwitaba iki kiganiro ariko yuko kuri bobo ku rwego rw'abayobozi b'indero n'inyigisho mu Burundi ingingo barayifashe yuko abana bakoze ikosa kuri bo babona ko abana bakoze ikosa akavuga ati amategeko y'ishure niyo yafashwe niyo bakurikije akavuga ati ibintu biratomoye kuri bo avuga ko ibintu bitomoye babahanye bisunze amategeko y'ishure ariko kandi kuri ico kibazo cawe kindi cerekeye abanywanyi bacu bahamagara kenshi cyane cyane nk'iyo ndiko ndayobora ikiganiro nkuko ndaguhaya akanya urashobora gushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro ariko kandi kubera ko tuba dufise abandi benshi bari ku murongo bifuza kubaza turashobora kukureka ukagabuka ugasubizamwo ikindi kibazo cyangwa ugasobanuza neza ariko umwanya ni muto isaha imwe ntitwoshobora kurekura umurongo ngo ube uwo mutumiro n'uwo munywanyi bifuza kubandanya bavuga umwanya muremure
yego noneho ubwo araza kutubwira ukuntu bahanwa akaziri rero kuko abana barabahanye barabirukana ku ishuri baragenda barabafunga bamaze kubafungura barabyagataganyo none barabirukanye ku ishuri Burundi ni Burundi se ntabwo bazasubira kuri garaza kudusobanurira cyangwa nibikunda ubwo nawe kazaboneka kazadusobanurira
muvyera ashaka kudusobanurira neza na neza ariko yego urakoze cyane Janvier duvuganye nkuko twababwiye mushinga ntahe Karenzo Cleophas ni umwe mu bavyeyi kumbure ugerageje gushira umuco kuri ico kibazo bajije ati barirukanywe Burundi kuvyo bababwiye ni Burundi ntibemerewe gusubira mu ishuri mushinga ntahe Karenzo. Allo ego
barirukanywe Burundi ariko mugabo yengizikanye tubabaza rwose bavera tubabaje shari
ariko ingingo ivuga yuko birukanywe Burundi kuri iryo shuri batemerewe kugaruka
igome ariko mugabo rero kandi singone n'ingene babirukana Burundi ko paraki itari ngo abakiri ubanza wumve nyene ko ico caba cagira cyanke ise ntakari ngo abakiri ubanza wumve ko ico caba cagira sinumve nyene ngo cabagira ico caha kandi atawari akiremeza ko baragikoze cyangwa atagikoze
n'ikibazo gihakiri muri aka kanya erekana kiri undi mutumire imbere yuko twakiri cyumwe
ibibazo biri kubiri biri kubiri ikintu kibabaje cyane ugasanga abandi bari bari kumwe basangiye ibyo bitabo bobo bari degeri by'abanyiga nabo bobo bari ko bariga nabo bari basangiye intugeni ariko bobo bobo turi bugenda ngo cabirukana Burundi kandi bataragira n'icyaha
kuri wowe ni iyihe mpamvu kuri wowe ni iyihe mpamvu bo barekura bo bakabandanya
ke uko ndabyumva kuko nabonye ko abo bana bameze barobanuye abava mu ruhande rumwe
no kuvuga
kandi bava mu rundi ruhande barabakingira ibyo bintu nyine nje nabo nimenga sindabyumva neza sindabyumva
urakoze reka twakire uwundi munywanyi ku murongo wa telefone mushinga na Stanislas. Stanislas turi kumwe.
Mwiriwe neza uriya.
Mwiriwe.
Ni Stanislas i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega witwa Karahanyuze. Nagira manze mbashimire ijwi rya Amerika. Manza kuba nabaza uwo mutumire w'umubyeyi nabo mbashimira. Ese uwo mutumire w'umubyeyi hari igihe ku ishuri aho ngaho abana bigaga hari igihe cyajyaga kigera bakabatumira bagakora nk'inama nibura bakajya bababwira ngo natwe turi abarezi b'abana banyu namwe muri abarezi b'abana bagahuriza hamwe bakaba babaganiriza ku kibi ari n'icyiza ku buryo abana ku buryo abavuga ngo uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo niko mu kinyarwanda babyita nimba se icyo kintu cyarabayeho ese uwo mu ubushinzwe ku mashuri urareba hari igihe abana benshi ntabwo ariko baba bazi ubwenge ibyo bitamo kuki atabereka namara ngo kubereka abe yabisigarana kuko abana iyo babitahanye nko mu mago abana batoya n'abakuru bagenda babyica nabi murakoze cyane
murakoze Stanislas. Tugaruke ku mutumire mushinga ntahe Jacques Nshimira Imana ku byumviro bya Janvier na Stanislas arico mwo kongera ko canke kindi kibazo mwumva twakwishura Alo mushinga naheja
ariko kandi harimo n'utubazo kumbore tubadukeneye umuco mugabo nk'ibibazo byinshi byabajijwe urabona ko byari kwishugwa cyane n'uwo muyobozi w'indero aba yafashe ingingo nk'iyo mugabo nagire menyesha yuko twebwe ku bwacu tudafata gushika isaha ntidufata yuko abana birukanwa burundu kuko nta ngingo n'imwe yanditse irasohoka yirukana abo bana hanyuma ikindi naco nuko tuzi yuko iki kibazo kijya mbere cyari kibaye mu gihugu cy'u Burundi mu 2016 mu kwezi kw'indwi cyarabaye abana bose bari bafashwe bamaze kurekugwa nabo nyine nagira nibuke ko barekuwe iby'agateganyo baciye basubira mu mashuri kubera ikigongwe cyasabwe n'abashingamateka bari bashinzwe gukurikirana icyo kibazo rero uyu munsi abana baba barekuwe iby'agateganyo n'imbizo byarabaye muri 2016 abana bakabandanya biga mu kurindira ko ubutungane bufata ingingo cyangwa busohora guca urubanza nta na kimwe gisigura yuko abo bana b'uyu munsi batabandanya biga kugira ngo barindire ingingo izofatwa n'ubutungane aha rero nagire se n'uwibutsa ibintu bikuru bikuru nka bibiri nibaza yuko abariko bakurikirana iki kibazo boshira ku ngufu cyane leta ni imwe nimba umushikiranganzi w'ubutungane aba afashe ingingo yo gutezurira abana iyo ngingo ibifashwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro kimwe mu gifaransa twita l'intérêt supérieur de l'enfant bajya abana na baminere bari munsi y'imyaka 18 naho baba bari mu makosa ntiduhakana yuko ibyo baba barakoze aba ari amakosa mugabo nabo baba bari mu makosa leta yariyemeje kuraba cyangwa gushyira imbere neza y'umwana igihe biba bibonetse yuko hari ibibazo bimuraba n'uwo muyobozi w'indero nawe nyine yategerezwa gukorera kuri iyo ngingo akaraba ati mbega abana bo mu mwaka w'indwi nimba by'ukuri barakoze iri kosa aho turi ku rwego rw'ishuri ntituri ku rwego rw'ubutungane hariho iby'amategeko y'ishuri abategekanya kandi muri ibyo amategeko y'ishuri ategekanya arerekana ibituma umwana ashobora kwirukana munkundiye notanga nk'akarorero hariho nk'ingingo ya 24 muri kagema scolaire iyo amategeko yo ku ishuri itegekanya ibintu bishobora gutuma umwana yirukanwa mu gice gisigaye cy'umwaka ni ukuvuga akagaruka mu mwaka ukurikira hariho nk'igihe aba yatwarinda ku ishuri hari igihe aba yatutse umwigisha igihe aba yerekanye igipapuro cya magendu cyangwa igihe aba yagize ibyo twita harcèlement sexuel donc yahohoteye mugenzi we mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina iyo yigenjeje nabi ku buryo bushobora guhungabanya umuco w'ikirundi cyangwa bamufatanye ikigwanisho cyangwa yafashwe yafashe ku nguvu mugenzi we akacaza ingingo ya 30 yerekana amakosa ndwi mu mategeko agenga amashuri ngahe iwacu mu mategeko muri iyi règlement scolaire amakosa ndwi ashobora gutuma umwana yirukanwa burundu ku ishuri hariho igihe aba yishe cyanke yafatanije n'uwishe hari igihe aba yafashe ku nguvu cyangwa yafatanije n'uwafashe ku nguvu bakamufatana ikigwanisho gicira umuriro bitandukanye na bimwe byo mu ngingo ya 24 cyanke bakamufatana bakamufata yagiye kwiba afite ikigwanisho
aya mategeko rero reka twumve niba
yacikije umuntu cyanke akaba yagiye gutera umuyobozi w'ishuri cyangwa umwigisha muhiri wiwe nayo makosa yonyine ashobora gutuma umwana yirukanwa burundu ku ishuri
reka tubaze umubyeyi twumve kumbure niba hari nk'uko babivuze urupapuro baba barahawe mushinga ntaye Karenzo nk'umubyeyi bamwe muri bajya abana hari urupapuro ishuri cyanke urwego rw'indero n'inyigisho rwabashikije ruvuga ruti n'aya makosa bakoze kuri izo mpamvu turabirukanye burundu hari urwo rupapuro mwaba mwararonse
urwo rupapuro hari umubyeyi yitwa Izahake yaragiye ararusaba ati nemeye ko atanakopi mwaduhaye ngo ntabye amakopi twarabujya dukira nayo tuye ntabwo baduhaye ko nk'ibyo byose iyo habaye twe tuzi ko umubyeyi ko bamuha kopi kiraba umwana wawe twamwirukanye nubwo ntabwo baduhaye bagumanye ne batubindirije ngaho gucyo gusa.
Hari izindi mugambi mugamije kuzofata canke kugira ngo ijwi ryanyu rishikire kuzindi nzego kumbe niba iyo kopi muyikeneye abandi kugwego gubushikira nganje canke handi mu mwarituye kugira ngo ugurupa pro muronke canke muronke izindi siguro.
Yewe ukore nagumye ndabyinzira mu mutwe uwanje mugabo nta n'undi muzene bwabibire. Yenyame niyumvira iyo mba nari nk'ubuzi kwandika nawe no kwandika ntabyenzi no gusoma ntabyenzi yenyame niyumvira ko no kwandikiye umushikira nganje y'imbere nkaca nandikira n'umuhuza none sinzi kwandika ariko ibyo byari byinjira byari biri mu mutwe wanjye gusa.
Murakoze cyane. Reka twakire abandi banywanyi ku murongo wa telefone nabo nyine bashikirize ibyumviro. Simeon turi kumwe.
Yego turi kumwe.
Mahoro neza, urakoze kwihangana. Ikibazo canke icyumviro?
Yego ni icyumviro hamwe ikibazo nticyaboneka ndakibaza nacyo nta ngorane. Mbanje gushimira bine byimva mutima ubushikiranganji bw'ubutungane bwo bwafashe ingingo nziza kandi bereye. Shimira bimwe by'umwihariko Leta y'u Burundi kuko ubushikiranganji hamwe na Leta usanga rikorana cyane ku ngingo nziza zibereye zafashe yo gusezera abo bana kanatsinda nk'uko umutumire yabivuze Seso de Minere. Mugabo nkaca nkebura ababyeyi bafite urwaruka yuko boha indero abana babo bakareka kuza baronona amafoto y'umukuru w'igihugu reka yongeye naho asoma ifoto y'umukuru w'igihugu mu bisanzwe nk'uko pd tuciga muri za primaire tuciga iyo twari turi muri Tanzania caragira kikaziririza kwandika mu gitabo nawe usofita ifoto irimwo caragira kikaziririza kuko ibyo urinze ufuta baraguhana kandi niyo gihane kibiriye hama tukaca dusaba yuko abo bana nk'uko leta yafashe ingingo zigiye kubasezerera tugasaba yuko bobandanya biga bakaza barita gutunganemo bariga ariko nimba muri reglement scolaire harimo article ivuga ku bijyanye n'abanyeshuri basiranganyije nk'amafoto menari cyangwa ari mu gitabo yuko bakaca baraba igihano kiberanye niyo bijyanye n'iyo regrema iyo article tuso ikwi hama ibintu bikagenda neza. Ego muri rusange ibyari byo nashaka kubishikiriza. Murakoze cyane
Simeon murantunga sinakubajije waduhamagaye uri hehe?
Ego ndi Bujumbura.
Muratwumva neza ku mirongo ya mirongo migufi
gatanu.
Urakoze cyane Simeon. Reka twakire na John. Okay. John ya mahoro neza.
Mahoro cyane Oriane.
Duhamagaye uri he?
Hano muri Iowa.
Iowa muri Amerika. Nduga ku ijambo.
Hey, ndaramukije abatumire bose. Jewe ndafise akabazo kamwe gusa kuri abo bana ahanini jewe ndiko ndaraba ahanini ayo makosa baguyemo borabira mu burezi bukuru hanyuma ngita ko ndanabaza nkumbure uwo aserukira uko aba akateka k'abana ku bitabo imbere yuko babironka mbe mu burezi bw'abana boba barabanje kubikorera inspection imbere yuko babibahereza bakaraba yuko ibitabo biri clear ata n'umwe yoba yarabyanditsemo. Nimba batari batanditsema kandi kabazo abo bana mu kubironka barabita muhira cyangwa imbere yuko bataha babanza kubidepoza muri ofisi cyetwe kubibashingurira. Aho icyo ni ibibazo bibiri nashaka bampe ku muco kuko ndiko ndumviriza ariho ngerageje kuza ndasoma ibica kungurukana ubumenyi bivugwa yuko ngo abana barenganijwe ngo nta bwenge bafise bwo gutahura ngo biba biri mu gitabo ariko numvirije nkumva ngo bari mu mwaka w'indwi. Umuntu aba ari mu mwaka w'indwi mu bisanzwe ni umuntu aba ageze mu rugero rw'abantu bafise ubwenge buhanitse cyane rwose yu atokora ibyo kose.
Urakoze cyane.
Nashaka gukebura uwo mubyeyi ndumva yuko afise agashapu keshi yogerageza akakagenza bukebuke kugira ngo abajejwe ubutungane bakore niba asanga abo bana koko atacho bakoze babete niba asanga barabikoze nawo igitabo cyo mu ishuri uratse ko bihanirwa n'amategeko mu gihe biba byononwe murakoze
ukoze cyane John mushinga nahe Karenzo Cleophasi nko batangiye kutwumva numwe mu bavyeyi babo bana hari ibibazo nk'ico John abajije abantu bifuza kumenya neza na neza ibyo bitabo babironse ryari byari bimeze neza igihe babironka bamenye gute ko byononekaye byashitse mu maboko yabo gute hari ibintu byinshi cyane abantu benshi bahora bibaza ko mu majambo make cyane ugerageje kutwibutsa ingene ibyo babyaragenze kugira ngo abo bana banyu baba aribo bagirizwa yuko bakoze ayo makosa mu majambo make byagenze gute
ibyo bitabo babibaha bene bijya mu mwaka w'ishuri utangiye ariko bayahaye igitabo kimwe agiye abana babiri babiri bakajya bagisangira kije kikarara ngaho uyu munsi ejo kirara ku wundi ejo gutyo gutyo muzabo ku munsi ku wa gatandatu no ku wa mungu kirara ku ishuri aho rero jewe niho nirwo rujijo rugumanye nkabitahura neza mbega mama cyakomerekeye ko bagitizanya mbega mama cyakomerekeye ku ishuri aho kandi bakibahije bitabo bumva ko babibahaye bishaje abo bana yambugejeje kuri ati twebwe tujya dusamariye ko turaba ku kigo batubwiye ibyo bindi byo gusandurura igitabo ntidusandurura mbere naho hononekaye hari ku rupapuro rwa nyuma twebwe ntabyo tuzi nuko uwo mwana nyine yanyishuye
ni ukuvuga ko babironse bishobora kuba byari byaranonekaye
abo bana bararengana rwose ntabyo bakoze
ariko kandi hari n'ababaza bati mbega nk'uko Stanislas yari yabivuze ati hari ibiganiro biba hagati y'abarezi ku ishuri n'ababyeyi bavuga bati muzoze murahanura abana banyu barabe yuko batari ko baronona ibintu by'ishuri gucyo na gucyo ibyo biganiro biraba kenshi
ibyo biganiro bitangura byatanguye ku munsi wa kane yaratima ko abandi babyeyi baragenda barumvikana ko rero ibi bintu byabaye bitubyihote ibyo ikindi gitabo mushyizeho ngaho bukeye umuntu utari ujejwe imbere umwigisha akababwira ngo mwese nimusanzurire ku urwo rupapuro bakeye basanga muri ibyo bipapuro muri ibyo bitabo hafutangajwe n'ibindi bitabo bitandatu
urakoze cyane kuri izo nsiguro urakoze cyane reka twakire n'uwitwa Gilbert amahoro neza
amahoro
duhamagaye rega Gilbert
ari komine rutoke ntara ya Bururi
mu Burundi
yego
duga ku ijambo
nshaka kuvuga ko abanyeshuri nukuri abarezi barakwiye kwereka abana bigisha ikizira kuko bakoze ikosa rikomeye cyane nimba ari bo barikoze atashimira ubutumwa rero kuri ukungene bwabyifashemo neza bukaca bukabacira inkoni ngufiya n'ukuri bakoze igikorwa gishimishije nta murundi n'umwe atagishima kandi nta mvuye n'umwe atagishima twashaka rero kusaba yuko abarezi n'ukuri bagerageze babere ikintu kizira n'ukuri urumva gusibanganye kusibanganye ifoto y'umukuru w'igihugu
halo Gilbert agiye mu bindi ariko nibaza ko cyumvire cyo cyashikirijwe tugarutse ku batumire bacu mushinga nahe Jacques Nshimirimana ku byo bamaze gushikiriza ico twakongera ko
murakoze cyane hariho uyitwa Simeon niwe yabanze gushima hanyuma kandi izo turabihuriza ko kuko by'ukuri biraboneka ko ico mushikiranganje y'ubutungane yakoze ni gikogwa cy'umubyeyi ni gikogwa cya leta yategeza gushyira imbere neza y'abana amatohoza akabandanya mugabo abana batezuriwe rero ibyo na twebwe turabikenguruka cyane hanyuma yabajije ngo ikijyanye n'ingingo yo bitegekanijwe igihe umwana aba yononye igitabo kumbura ngira ngo nimba yoba afite hafi ayo mategeko agenga ibikorwa byo mu mashuri irimo twitare hagiye amasikorere hari ingingo ya 28 itegekanya ibihano umwana ahabwa iyo yononye cyangwa yatakaje igikoresho cy'ishuri igitabo rero kiba ari igikoresho cy'ishuri muri ibyo bihano harimo kumutuma umubyeyi igihe bibaye kabiri gatatu umwana akirukanwa mu gice gisigaye cy'umwaka
mbere iryo kosa risubire kugaruka akirukanwa burundu kuri iryo shuri. Rero birategekanijwe muri ayo mategeko agenga ingene iby'ishuri bitunganywa. Hanyuma hariho uyu jone yavuze donc yabajije by'uko abana batahana ibitabo umubyeyi yabyishuye, ariko kandi nagira mvuge yuko izo gutahana ibyo bitabo bitaba hose n'indi zo byaraba mu Kirundo, ni henshi abana batabemerewe gutahana ibyo bitabo ku mbo z'ukubikingira, kuko ibyo bitabo biradinze bitwara uburyo bwinshi cyane Leta y'u Burundi, ku buryo duhora mbere tunabisaba cyane yuko ababyeyi nabo bakwiye gushyiramo umwete n'ingufu zidasanzwe mu kwigisha abana babo ingene bakwiye gukingira ubutunzi bw'igihugu. Kuko icyo gitabo uwo mwana bariko agikoresha muri uyu mwaka, mu mwaka uza n'undi azogikoresha, igihe aba aconoye n'ato bafutangana igifoto y'umukuru w'igihugu, aconoye gusa akagitana muhira akagisukamo amavuta cyangwa akagitorira, uw'inyuma yiwe ntazoronka icyo akoresha. Kandi uwo babwira ababyeyi nabo bana ngo nimugure ibyo bitabo mu mahera yanyu, ntabyo bashobora kugura. Rero aha twibaza yuko n'ababyeyi bafite uruhare rudasanzwe mu gukebura abana babo. Ikindi nemeranya na John, abana baba bageze mu mwaka w'indwi baba bamaze kugira ubwenge, ntiduhave n'ukuri tubeshanya, turababyeyi turakuze, nimba tuba turiko duharanira ineza y'abana nuko abana nabo bamenya ko hari ibyo babwirizwa ibyo bategerezwa gukora. Umwana tuba twumvise yuko atubaha ababyeyi baba biruka kuva itariki moshwe 31 kugira ngo abeho yambare ajyame neza, uwo mwana ntabubahe akabatuka cyangwa akabakorera ayandi makosa,
reka mfate
tumushyigikira na gatoya.
Yego, reka mfate umunywanyi wa nyuma
ubwenge bwo gutahura.
Birumvikana, reka mbanze, reka mpe umwanya mushimwe na nshimira Imana. Mushimwe na nshimira, reka mpe umunywanyi wa nyuma kagiye uko kushikeza icyumviro cyo kutaje ku musozo. Private uratwumva?
Arumva gose.
Mahoro mahoro.
Maro maro.
Uduhamagaye uri hehe? Hama uduke ku ijambo.
Bo, sele mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Uduka ku ijambo.
Bo, ngambere zari simpera abagiye mvuge kwigaje ngo bafashe ikure kutabajya abana. Zatugo he gose. Kwa baba kuye mu gasho bakabandanya bababuranya bigenga. Kimero cyo pagomba gushikiza cyane kugira abaje gose. Angania soto ya nyakubwa wacu katabiki ya nawa jei babo bana kuza barabahanura babakomisha ibya kazoza muri kazoza kabo kukubera nk'umwana amaze kugira umwaka w'indi aba ari umwana akoze cyane gusa aba yatangiye kumenya ikibi.
Urakoze cyane Private, urakoze ku ntererano yawe. Tuko turasozera ikiganiro nkuko twabivuze, dusozera mushinga na nshimira Imana. Icyo kibazo kirumvikana ko kigihari cyuko abana ntibariko bariga, baricaye muhira. Uwo bahanura iki none ababyeyi bokora iki, canke mu butungane muri Leta mu nzego z'indero n'inyigisho nk'abantu baharanira ineza y'abana, muhanura bose iki?
Murakoze cyane ababyeyi. Ikintu cya mbere nagira ndabahamire nuko nk'uko umwe muri abo bafashe ijambo ba telefoni yabivuze, ababyeyi nibagabanye agashavu. Iki ni kibazo cyabaye kandi ikibazo kije, hakaba hariho abategeko gitorera umuti, kiratorerwa umuti. Hanyuma abana babahagaritswe mu gihe kidasanzwe, kuko n'igihe abana bariko bakora ibibazo by'igice cya kabiri. Uyu munsi rero twe twibaza yuko ikihuta nuko abana bategeza gusubira mu ishuri bagakora ibyo bibazo, kuko nubafashe ingingo yo kubirukana ejo niyasanga ubutungane bubejeje agasanga nta cyaha bakoze, ibyo bibazo bakoze ntaheza ngo bibasubize, canke nimba bitegekanye ngo babisubizwa ibyo bibazo. Ibyo ni ibintu tuzokurikirana neza cyane kugira ngo abo bana ntibarenganwe mu burenganzira bwabo. Ariko abashavu bakagabanya imyidogo, bakagabanya kumbure kuvuga nabi cyangwa ibishoro n'amajambo n'abayobozi, abayobozi nabo bakareka kumbure gufatira ku gashavu k'ibyo ababyeyi bashobora kuvuga ngo babyihorere abana. Bibuke yuko bategerezwa gukingira umwana, abo bana bafite imyaka 17 bari muri ya kategori yabo twita ba minor, bategerezwa gukingirwa n'abayobozi b'indero. Biteho iyo neza y'abana, bashire ku ruhande ibyo baba bumva ku babyeyi babo bana, hanyuma igihe kigeze ubutungane buze bucuru banze
erekame eka
bize burundu canke bwerekane yuko ari cyaha bagiye
eh mu byerekana mu karyo nawe mushinga ntaye karenzo masegonda make cyane ijambo ryanyu
kuri yewe icyo mvuga naho ntaniye ni wo mugere twatiri kumwe abana bakwiye gushyirizwa mu ishuri kandi bakarabaga neza bakareba kuguma batungwa agatoke ngo babandi ntibajya hanyuma ya cyaka nubwo butungane bubandanye bukore ko ndashimye turashimye n'ingene bukora bubandanye bukore butohoje uba yakoze ibyo bara
urakoze cyane gose ndashimiye mushinga na Jacques Nshimirimana umuyobozi w'urunani rw'amashyirahamwe haranira neza y'abana mu Burundi namwe mushinga na Karenzo Cleophas asarukira nasarukira ababyeyi ariko umwe mu bavyeyi b'abana nkuko twababyeyi twari twagerageje gutumira umuyobozi mukuru ku rwego rw'intara ya Ngozi kuvyerekendero n'inyigisho mushinga na Nestor Musafiri ntiyadukundiye kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye rero mwese mwateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka twifuza ko iki kibazo cy'ugwaruka gu Burundi cyo tari gunyisha umaguru masha ndabashimiye mwese umunsi mwiza
mwana nyakumviriza makuru tubafitiye kuri radio Ijwi rya Amerika.